muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Chuti zacu mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Amakuru n'umutekano ku nkengero za Nyungwe n'umupaka w'u Burundi.
Mwese umenye umutekano ab'imidugudu. Umuntu wageze mu mudugudu mugira ndika yabinjira n'abasohoka agomba kumenyekana. Buri muturage muracumbuke agomba kumenya ikintu kije mu mudugudu kitazwi, mu rugo rwa kitazwi, ugomba kugitangaho amakuru.
Uyu ni umuyobozi w'intara y'uburengerazuba bw'u Rwanda, Munyantwari Alphonse, yari yasuye abaturage bo muri Rusizi mu ntara nyine y'uburengerazuba ayobora. Naho mu Burundi turavuga ku bibazo by'uburenganzira bwa muntu. Ijwi rya Amerika duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi, mwayateguriwe kandi muragezweho na Aloyizi Bigirimana.
Itorokanizo ry'amakuru rya leta muri Algeria ryatangaje ko Perezida Abdelaziz Bouteflika wa Algeria yatanze imihoho ejo ku munsi wa kabiri. Ugutanga imihoho kwiwe kuje inyuma yaho itangazo rivuye mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi rimusabiye kuva ku butegetsi vuba bwango, rivuga ko atakindi gihe cyo gutakaza kigisigaye inyuma y'indwi zitandatu z'imyiyerekano y'urutavana ko hirya no hino mu gihugu imusaba gutanga imihoho. Naho ku munsi wa mbere yatangaje ko atakibandanije umugambi wo guharanira manda ya gatanu, ntacyo byahinduye ku batavuga rumwe n'ubutegetsi n'abiyerekana bamusaba kuva ku butegetsi. Batinya ko ashobora gushiraho umusubirira yitoreye aho kureka abanyagihugu bakihitiramwo hakurikijwe uburyo bwa demokarasi. Bouteflika yari ku butegetsi kuva mu mwaka w'1999 ntiyari akigaragara ku banyagihugu kuva aho agiriye ikibazo cy'indwara y'ubwonko mu myaka itandatu iheze. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump arashima intambwe ishyirahamwe ry'ibihugu byo mu burengero bw'isi byiyemeje kurwaniriza umwansi hamwe ariryo NATO hamwe n'umurongozi waryo Jens Stoltenberg hari mu mubonano bagiranye ejo ku munsi wa kabiri. Trump yavuze ko hari intambuko zatewe ariko aranegura Ubudagi kubona butariko burubahiriza neza intererano yabwo. Trump yongeye gushikiriza amakenga yiwe ko Amerika itanga amafaranga y'umurengera mu gukingira umugabane wa Buraya. Kuva gishika ku butegetsi, Perezida Trump yamye agabisha ko ashobora gufata ingingo mu gihe ibihugu bigize uwo muryango NATO bitotanga interano byiyemeje yo kwikingira ibyatumye iryo shyirahamwe ryinjira mu bibazo. Ibihugu indwi kuri 29 bigize uwo muryango nivyo byashikije interano isabwa muri 2018 nk'uko Perezida Donald Trump abivuga. Umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Theresa May avuga ko agiye gusaba ko boba baratevya umugambi wo kuva mu bumwe bwa Buraya kugira ronke akanya, kuko inama nshingamateka yemeza ku buryo igihugu kizovamwo. Aho igihe kigeze ubu abashingamateka w'Ubwongereza bamaze guhakana inshuro zitatu amasezerano intumwa za May mu biganiro zemeranije n'inyuma y'imyaka ibiri baganira n'umwe bwa Buraya. Theresa May yashikirije jo ku wa kabiri ko yiteze kuzobonana na Jeremy Corbyn arongoye umugambi ukomeye utavuga rumwe n'ubutegetsi Parti de Travailleur canke Labour Party mu Cyongereza, kugira barabe ingene bokumvikana ku mugambi utomoye kuvavanura no Buraya wo abashingamateka bashobora kuzokwemeza. Igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu cyita ku magara y'abantu aricyo OMS hamwe n'ikigega mpuzamakungu cyita ku bana UNICEF bashikiriza ko ibihumbi amajana by'abana bavuka hamwe n'ababyeyi babyara bafa buri mwaka, kuko ibitaro n'amavuriro bimwe bimwe bitari bike ku isi bitagira amazi meza hamwe n'isuku rishemeye. Ivyo biri muri raporo ayo mashyirahamwe yasohoye kuri icyo kibazo ejo ku munsi wa kabiri. Ibiharuro byaturukanijwe mu bihugu 125 ku isi byerekana ko rimwe mu mavuriro ane ku isi akenya amazi, aho abantu rero imiliyaridi zibiri z'abantu bapfa buri mwaka. Iyo raporo ivuga ko imiliyoni 17 z'abagore muri ibyo bitaro babyarira mu mavuriro bashobora kwanduramwo n'indwara. abashakashatsi b'iryo shirahamwe OMS rishinzwe amagara y'abantu ku isi hamwe na UNICEF rikingira abana bavuga ko umuliyoni urenga w'abantu bapfa buri mwaka ku isi bahitanwa no kuba isuku rike riri mu mavuriro baba bariko bavukiramo.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turi no kuri internet ku rubuga www.radioyacuvo.com mukanya namakuru mu karere k'ibiyaga bigari
iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba n'ikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Mu Rwanda ejo abayobozi b'inzego za gisirikari n'iza gisiviri basuye abaturage mu murenge wa Butare, umwe mu mirenge ikora ku ishyamba rya Nyungwe kandi hana imbibi n'u Burundi. Basabye abaturage gufatanya n'inzego z'umutekano kugira ngo bakumire ushaka wese guhungabanya umutekano w'igihugu. Umunyamakuru wacu Temistocle Mutijima yakurikiye uruzinduko aratugezaho inkuru.
N'uruzinduko rwahuriranye na gahunda y'inteko z'abaturage aho buri wa kabiri bahura n'abayobozi mu nzego z'ibanze hagamijwe kurebera hamwe ibibazo bafite no gufatikanya kubikemura. Aho aba bategetsi baganiriye n'abaturage akaba ari muri kamwe mu tugari dukora ku ishyamba rya Nyungwe tukanahana imbibi n'igihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Nubwo nta kibazo cyavuba cy'abahungabanya umutekano baturutse hanze y'igihugu cyari cyagaragara muri uyu murenge wa Butare, aba bategetsi bo ku rwego rw'intara bakoresheje uyu mwanya mu gukangurira abaturage kuba maso hagamijwe gukumira ko hari abakoresha izo nzira zombi ngo baze guhungabanya umutekano. Bwana Munyantwara Alfonso uyobora uburengerazuba ati:
"Mwese umenye umutekano ab'imidugudu. Umuntu wageze mu mudugudu mujyanika yarinjira n'abasohoka agomba kumenyekana. Buri muturage muracumbuke agomba kumenya. Ikintu kije mu mudugudu kitazwi mu rwego rwa kitazwi ugomba kugitangaho amakuru. Ku neza yawe, ku y'abaturanyi n'igihugu. Si byo se? Kuko ibyiza birahananirwa ntabwo ari ukwigaragira ngo byiza. Abashaka kwangiza umutekano w'u Rwanda baracyahari. Ari za FDR murazumva hari ibindi ariko ntacyo badukora kumenya. Nta na rimwe abanyarwanda bashyize hamwe bigeze bakoma kumwa n'uwari we. Mu mateka ya kera n'ayavuga murayazi. Nubwo ibihugu byaba bingahe."
Ubu ni ubutumwa bumaze kumenyerwa mu ngendo abategetsi batandukanye bagirira muri iki gice cy'igihugu. Ni nyuma y'aho abiyita ko ari abarwanyi b'umutwe wa FLN uvuga ko haranira kubohoza igihugu bamaze iminsi bigamba ko bashinze ibirindiro mu ishyamba rya Nyungwe rikora ku turere dutatu muri turindwi tugize intara y'uburengerazuba. Abo bakavuga ko aho banahahanganiye n'igisirikare cy'u Rwanda. Ubwo twerekezaga i Butare hakaba hari amakuru twaje kumenya ko mu rukerera rw'uyu wa kabiri haba hari abantu batamenyekanye biraye mu baturage mu murenge wa Bweyeye uhana imbibi n'uyu wa Butare, binasangiye kuba bikora ku ishyamba rya Nyungwe bikanahana imbibi n'u Burundi. Abo ngo basahuye imyaka ndetse n'amatungo tutamenye ingano, bigakekwa ko baba bakoresheje izo nzira zombi. Nubwo abo bategetsi kibatakigarutseho mu buryo bweruye, General Major Eric Murokore ukuriye umutwe w'inkera gutabara ku rwego rw'intara y'uburengerazuba yabaye nk'ugikomozaho.
Mukora no ku ishyamba rya Nyungwe, sibyo? Hari ingegera zijya ziza kwijyarira mu ishyamba zikabundamo zabuza amajyo zikaza nijoro zikaza zibundabunda kuza gusahura imyaka yanyu. Zigasahura ihene, zishobora no gusahura inkoko, zishobora gusahura utwaka wizigamiye twavuye mu byuya byawe yavuye mu mbaraga zawe. Abo rero nibakumire, mugerageze bishoboka byose, murara amarondo, murebe umuntu winjiye iwanyu mutamenyereye, mumubaze uravahira ajya hehe. Nihagira umuntu uza aza gusabiriza nangwa saza gusaba amazi, ntimuzamwima amazi ariko mumubaze uravahe ko tuguha n'amazi unayasaba.
Uyu musirikare mukuru mu ngabo z'u Rwanda akaba yibukije abaturage i Butare ku ruhare rw'ibanze mu gucunga umutekano ari urwabo ingabo zikaza zibunganira.
Ntihazagire uza kugutesha umwanya, yaba ibihuha yaba ibikorwa, aza kuza kubiba, kubangiriza, kubabuza amahoro, sibyo? Bakaza bakava mu ishyamba aho nango bakava hakurya ahangaha ku gihugu muturanye nacyo yasi Burundi hakurya. Bakavayo bakaza bakiba ihene yawe wavunikiye, bakiba inkoko yawe, bagasarura imyaka yawe, bakaza bagahutaza umuturage wacu dukunda. Ibyo byose ni mwebwe bireba. aho bimubona bikomeye ingabo mukazi hamagara mukabwa muti nyamuna turabona ibyo twagombaga gukora turabikoza ariko turabona bwewe biturushije imbaraga.
Uru ruzinduko rw'abategetsi b'intara ruje rukurikira urwo baherukaga kugirira mu karere ka Nyamasheke nako gakora kuri iri shyamba rya Nyungwe aho bari baherekeje abo ku rwego rw'igihugu barimo na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu hari mu kwezi gushize kwa gatatu. Urwo rukaba rwaraje nyuma y'aho abantu bitwaje intwaro bagera ku ijana bagaragaye mu murenge wa Karambi aho Nyamasheke baza no kwinjira mu ishyamba rya Nyungwe aho barwaniye n'abasirikare b'igihugu. Icyakora nubwo bigaragara ko umutekano ukajijwe mu buryo bukomeye haba muri Nyungwe ubwaho no mu bice bihegereye nta mirwano igaragara cyangwa se ngo yumvikane muri iki gice. Demistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Ijwi rya Amerika. Noneho tuvuge iyi nkuru y'ishyirahamwe Orcom yamagana icyemezo cya Leta y'u Burundi cyo gufunga imirongo ya FM ya radio Ijwi rya Amerika na BBC. Orcom bivuze ngo Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, cyangwa se ishyirahamwe ryiyemeje kurwanya ruswa n'inyerezwa ry'umutungo wa rubanda. Mu itangazo yashyize ahagaragara, Orcom iributsa ko ibi bibaye nyine byo gufunga FM za radio Ijwi rya Amerika na BBC bibaye rero mu gihe radio RPA, radio Bonesha na radio Television Renaissance zo mu Burundi zifunze kuva mu 2015. Orcom isanga ubu buryo bwo kuniga uburenganzira bwa rubanda bwo kugezwaho amakuru ari inzitizi ikomeye no mu rwego rwo kurwanya ruswa. Irasaba Leta y'u Burundi kuganira na banyiramaradiyo yo mu gihugu n'amaradiyo mpuzamahanga yafunzwe kugira ngo yongere akore. Hagati aho, Orcom iramagana kandi n'inyerezwa ry'amafaranga abaturage b'u Burundi batangira amatora yo mu 2020. Twabiganiriyeho na perezida wa Orcom, Gabriel Rufyiri.
Ubwa mbere ni mu Rumonge aho abahanuzi babiri mu biro bya Muramatari bafunzwe kubera amafaranga umwe yarayatoje. Umuhanuzi umunyamabanga wa Buramatari uwundi nawe yari yarajije kurajana kuri konte mugabo umwe yarafunzwe umwanya muto asharare kugwa uwundi aguma afunzwe ngo mpaka yagarukanye. Hanyuma muri ntuze muri muri muyinga abakuru b'imitumba nka bose abatari bake ubu polisi niye kurabiruka inyuma cyane cyane muri Gasogwe no muri Giteranyi. Eka ni henshi cyane ibyo byarabaye no mu Rumonge murantunga byarabaye Ibururi muri komine Bururi byarabaye muri Bujumbura Rirare mu makomine atari make nko mu gihugu cyose mu bisanzwe. Ayo mafaranga rero aribwa bamwe no kubera batazi ngene babigenza abandi bahagira umuntu umwina umunoho kubera babona ko badashobora kugumana ayo mafaranga ko atabimenyereye bagaca bayafungura bayakoresha ibyo bagomba. Twebwe dufata ko ari inkurikizi z'ukunge nico gikogwa cyatunganijwe nabi nico cyonyere katwa amatiko turabivuga. Ariko rero ndababwira ikindi kintu gihambaye
yego
hagati yaho murumva yuko hari ibitasi bitangwa byatanzwe na Leta. Hari ibindi bitasi rero amakuru tumaze kuronka, hari ibindi bitasi biri ku ruhande byakozwe byiganywe bitangwa bikaba bifite nimero zimwe bikaba bimeze cyo kimwe mugabo bigaca biza gukoreshwa gutoza amafaranga. Urumva nti amahera ntaheza ngo agende muri mu bashobora kuyabika
n'ukuvuga muri Leta.
Ntaja muri Leta kubera n'ibita nivyo mu gifaransa kwita rekitansi paralele.
Niko se Bwana Rufyiri, ubu ngubu mwaba mufite igitigiri cy'amahera amaze kuzimira gutyo?
Oya, urumva ni bya vuba cyane ku ivyo byo gutoza amafaranga mu banyagihugu bitanguye vuba bari bahereye ayo mafaranga. Sinzi ko mubizi burya atozwa umunyagihugu muri rusangi ayakwa inshuro zitanu muri rusangi umunyagihugu umwe ayakwa inshuro zitanu. Ibyo rero bikaba biri uko igihe umunyagihugu muri rusange donka babitwita sinzi ngene ukivuga mu Kirundi abanyagihugu twe niko tubita mu Kirundi iwacu ngaha mu Kirundi mu Burundi twebwe nukuvuga yuko abo bari babanze kubireka. Ubu rero mustaneri aho wese ahari yahawe itegeko yuko bategerezwa guhiganwa abasitanteri bose ubuyaga bazuzabara higanwa bahagashimwe uzo yatozeje menshi ni naho rero bacye bafatizo ngingo mwumva amafaranga atozwa ari menshi mugabo aho kuja aho yatozwa kuja agaca yibwa mugabo ntababesha twebwe mwishira mu rikome turavye amafaranga ingene atozwa ningene yegeranywa nahatokwibwa nabo bantu bo hasi nagenda babwira ko azokwibwa hejuru kuko dufise icyo no kwita mu gifaransa experience y'ibindi byagizwe gucyo byinshi harigeze gutozwa amafaranga y'imfasha yo gufasha abantu hatinzara mu kirundo haratojwe amafaranga y'ibyo bita mu gifaransa effort de guerre hatozwe amafaranga y'uburyo bwinshi ayo mafaranga yose amakontrole yakozwe yaciye yibwa ntiyigera ashika mu gigacare nuko uvuga rero naho ayo mahera tokubwa no batobata acayibwa n'abategetsi
niko se bwana rufiri ubwo abanyagihugu barabizi ko amafaranga yabo yibwa n'abategetsi babo
oya barabizi cyane barabizi gose kuko twebwe mwishira mu rikome twamatriko turabyandika twamatriko turabivuga n'ubu nta n'iminsi ibiri iheze twarungikiye urwandi kumushikira nganje w'intara hagati mu gihugu mbere umengo rwamaze no kumushikira rumubwira yuko abategetsi bacu benshi muri bo basigaye arabasuma barengeje ikibatandukanya gusa n'abasuma biba mu isoko nuko bambaye amakaruvati bakagenda no mu modoka meza ni ukuvuga yuko rero abanyagihugu barabizi mugabo bafise ikibazo cyaho bitura n'ingene babigenza
bwana Gabriel Rufyiri umuyobozi wa Olcom ndabashimiye cyane
murakoze cyane
ijwi rya Amerika kandi ryahamagaye buramatari Juvenal Bigirimana w'intara ya Rumonge kugira ngo agire icyo ashikiriza kuri ibi bibazo byo kunyereza amafaranga y'amatora ariko yanze kugira icyo abivugaho hagati aho leta y'u Burundi ivuga ko uburenganzira bwa muntu bwubahirijwe bihagije muri aya mezi atatu ashize umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu mu Burundi League iteka wo si kubibona uvuga ko abantu barenga 30 bishwe mu kwezi kwa gatatu konyine gusa umunyamakuru w'ijwi rya Amerika uri i Kigali Pierre Claver niyo nkuru araduye inkuru irambuye
Umushikiranganje bujeje ugateka kazi na muntu byihaya amanota meza muri ico gisata mu kirengo cy'amezi atatu aheze mu kiganiro hahaje abamenyesha makuru kuri uyu wa mbere umushikiranganje Martin Ivyabandi yavuze ko ubushikiranganje arongoje bwakoze ivyo bwategerezwa mu gisata cyo gukengera gateka kazi na muntu ku rugero rw'ibice 90%
ariko muri rusangi turabona neza yuko kino gice amezi atatu arangiye ibikorwa byagenze neza cyane tuba tunaboneraho no gushimira abakozi bacu mugabo turasaba yuko rewe wese yitanga kuko urunganwe rwacu n'urunganwe ruhamagariwe kwitanga kuko uburundi ntabandi bantu bazobukiza kiretse twebwe nyene cyane cyane yuko tujejwe no gutuma akazi na muntu gatera imbere mu mico yacu yuko yose twabonye yuko muri kino gice ku byari bitegekanijwe byaranguwe ku bice 98% bya bindi bikorwa navyo kandi byo mu bushikiranganje turamu bushikiranganje gusa byaranguwe hejuru y'ibice 90% ariko intambwe nizo ntizibuze cyane cyane yuko uburyo bwagiye buraboneka butevye bigatuma ibikorwa byari bitegekanijwe bituma bitarangukwa neza hamba ikindi naco nikijanye icacane n'umuti n'ibitatuvuye ko ibijanye no gutanga amatongo ku bantu bari bahuye no muzurira mu gatumba ikibanza bari baduhaye ubwa mbere ahajeje intwaro basanze yuko boduha ikindi tumaze kwakorera kuhagendera kuraba ibikorwa byo hakoregwa murumva yuko igisata kibiraba cyari gukora kandi aho bakorera hadashoboye kuboneka
yamara naho biruko ishyirahamwe ryigenga rigiteka rikingira agateka kazi na muntu ryo rivuga ko hari iby'ubushikiranganje byirengagiza mu maraporo bukora iryo shyirahamwe rigiteka naryo ryashize ahabona icegeranyo cy'ukwezi kwa gatatu Emmanuel Nibizi icegera cy'uburitwara yabwijwe rya Amerika ko muri ico kiringo abantu barenga 30 bishwe
abantu 34 nibo bamenyekanye ko bishwe muri bo haratowe biziga 26 abantu batatu baranyurujwe barabura irengero ryabo abantu 27 baraborejwe gufa bakubitwa abantu 185 barahagaritswe barakurenganzira bwo kwidegembya n'ikikubiri n'amategeko haramenyekanye kandi n'abantu 9 bakorewe mabi afatiye gitsina canke bakaba bafashwe ku nguvu mu kwezi kandi haribonekeje ibiziga biguma bito batogwa hirya no hino mu gihugu kandi bakabahamba atamatohoza akozwe kugira hamenyekane ababishe abakorewe ibyaha nabafatwa nk'abatavuga rumwe n'umugambo SNFDD na cacana abanywanyi b'umugambo w'umushasha senere
iryo shirahamwe ritunga gatoke bamwe mu gwaruka bw'umugambo uri ku butegetsi SNDFDD imbonera kure uwo mugambwe nawo ubyamirira kure ku rubuga rw'iyo rwa Twitter na Sininet Mutoni ajeje kumenyesha amakuru muri uwo mugambwe avuga ati nta mbonera kure nimwe canke undi munywanyi w'umugambwe SNDFDD afite uruhara na ruto mu gutoteza abanywanyi b'iyindi migambwe cyane cyane umugambwe SNL abaharanira agateka kazina muntu bahamagarira inzego za leta gukora amatohoza kugira ngo uwo kwagirwa n'icaha uwo ari wese ahanwe atakura abankunzi bye clave niyo nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
ijwi rya Amerika. Noneho tujye hakurya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo y'igisirikare cy'icyo gihugu FARDC ejo kiriwe mu mirwano n'inyeshyamba z'abarundi za FNL muri lokalite ya Magunda ni mu ntara ya Kivu y'Epfo. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika uri Uvira Vedaste Ngabo araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Amakuru dukesha bamwe mu baturage baturiye mu karere k'imisozi miremire ya Uvira bemeza yuko igisirikare cya Congo FARDC cyazindutse gitera ibirindiro bikomeye by'inyeshyamba za FNL zo na General Louis Nzabampema byari mu Magunda na Kakuku. Umwe muri abo baturage twaganiriye atubwiye yuko abasirikare ba Congo FARDC bari mu misozi ya Ruhuha ko aribo bagabye igitero ku birindiro bya General Louis Nzabampema umuyobozi w'inyeshyamba z'abarundi za FNL. Aya makuru y'imigwano y'uyu munsi hagati ya FARDC na FNL yemezwa na General Louis Nzabampema aho hamye yuko imigwano y'uyu munsi hari abasirikare ba Congo bayifatiyemo.
Ni ukuvuga ni mu karere ka Magunda aho abasirikare ba FARDC nibakayegereza abasirikare b'abarundi barenga babaye igihumbi bagiye kubatera kuva isaha 11 z'agatondo. Barwanye rero ku ruhande rwa FARDC twafashemo izindi babiri ni ukuvuga ubuzi bwo kwizihiza ikigiri cy'abantu n'abasirikare ba FARDC dufite.
Ni iki kiguhamiriza ko abarundi bari kumwe n'abakongomani mu kubagwanya?
Abagufatanyije barishyira intwaro baravuga bati twarafashe na za kone zose dukurikiriza kone zose z'ibirebire hari ibintu bimwe bya gitifayi twafashe bitwerekanye ko ari iby'abarundi. Noneho nawe dufatanyije baratubwira neza yuko hari n'abarundi bizakaye zari zimaze iminsi itanu ziba mu isoko ya kane haruguru ya Kinindi.
Aya makuru y'intambara y'uyu munsi yemezwa na bamwe mu basirikare ba leta ya Kongo bari ku rugamba ariko ntibihamya cyangwa ngo bahakane ko hari abasirikare babo Nzabampema yafashe kuko bakiri ku rugamba. Twagerageje kuvugisha umuvugizi w'igisirikare cya Kongo muri aka karere kari kuberamo intambara Kapiteni Diedone Kasereka telefone ntiyadukundira. Kuva ku itariki ya gatandatu ukwezi kwa kabiri umwaka w'2019 igisirikare cya Kongo FARDC gitangije kugwanya imitwe y'inyeshyamba z'abarundi za Red Tabara Forebu FNL ndetse n'inyeshyamba z'abakongomani kivuga yuko cyisha abagwanyi 66 ndetse gifata n'abandi 30. Amakuru FNL ya Louis Nzabampema inyomozo
mu ntambara zabaye abantu nuko bagatinya Imana mu ntambara zabaye kiriya gihe cyo 13 kwa kabiri nta musirikare wacu yapfuye niyo na munsi niko kuko rero naruvuze ko abantu babona bafashe inzira bagererekane aba FNL bo barafashe nk'abo bantu.
Muri intambara y'igisirikare cya Congo kimazemo amezi agera kuri abiri muri teritwari ya Uvira cyavanye abagwanyi b'abarundi ba Red Tabara ku Kijyama Gitoga Bibangwa na Forebu iyo bayivana Imangwa mu gihe FNL iyo bayivanye mu Majaga ihungira Kakuku na Magunda. Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo.
Ijwi rya Amerika. Noneho tujye muri mu ntara ya Kivu ya Ruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo naho hari imitwe y'inyeshyamba ibangamiye kandi ibikorwa byo kurwanya icyorezo cya Ebola. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Claude Ganza Munyamagana yanyarukiye hakurya y'umupaka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ajya kureba uko bimeze yaraduye inkuru.
Kuva icyorezo cya Ebola cyongeye kwaduka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku itariki 8 z'ukwezi kwa 8 k'umwaka ushize, imibare y'abamaze kwandura n'abo Ebola imaze guhitanira akomeza kugenda izamuka. Nubwo inzego z'ubuzima zishimira intambwe yatewe mu gukumira ikwirakwira ry'iki cyorezo, mu byo Minisiteri y'Ubuzima yishimira harimo kuba amagengo ya nta Ebola iragaragara mu mijyi minini cyangwa mu bihugu bihana imbibi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera ingamba zashyizweho mu guhangana n'ikwirakwira rya virusi ya Ebola. cyakora ibyago by'uko naho yahagira biracyahari. Uyu ni Dr. Aluna Abedi, umukozi wa Ministeri y'Ubuzima kuri itsinda rishinzwe guhuza ibikorwa byo kurwanya icyorezo cya Ebola. Virusi ya Ebola siyo buryo igoranye nk'abaturage. Hari abantu batatworohereza akazi, kandi kuri ibyo hariyongeraho kuba turimo gukorera mu turere tugoranye cyane turimo intambara, imitwe yitwaje intwaro nka mayimayi n'inyeshyamba za ADF zidatuma dukurikirana abarwayi uko bikwiye nko mu duce turi mu murongo utukura. Iyo rero umurwayi yinjiye mu duce tugenzurwa na mayimayi cyangwa ADF cyangwa n'ahandi tutagera, ubwo ntabagikurikiranwe cyangwa se ngo n'abahuye nawe babe bahabwa urukingo. Indi ngingo ni uko abantu bagenda cyane ntibahama hamwe. Uyu munsi usanga umuntu ukeka ko yanduye ari Butembo, ejo ukumva ari Goma, ejo bundi akazaba ari Beni. Twagerageje gushyiraho serivisi yo gukurikirana abakeswe iyi virusi aho bari hose kugira ngo twirinde ko bakwanduza mu bindi bice. Dr. Aruna nagaruka ku gitero cyo ku itariki 24 z'ukwezi kwa kabiri cyasize gitwitse igice kimwe cy'ikigo gikurikirana abarwayi ba Ebola hitwa Katwa, ariko ubu cyarasanwe gisubukura ibikorwa byacyo ku itariki 30 z'ukwezi gushize. Dr. Aruna Abedi ukuriye ibikorwa byo kurwanya ikwirakwira rya virusi ya Ebola mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru n'iya Ituri ananenga bamwe mu banyepolitike bahaga abaturage amakuru y'ibinyoma kuri Ebola bagamije kubareshya ngo babatore. Bamwe mu banyepolitike nabo baratugura. Ku banyepolitike benshi batanga amakuru atari yo kuri Ebola kugira ngo batorwe, kandi nyamara baroha abaturage bakaba bapfa bitana ingoma. Kuba umunyepolitike atinyuka akavuga ko Ebola itabaho kahubwo ari ubucuruzi, mbibona nk'ubugwari. Bari bakwiye ahubwo kudufasha niba bakunda abaturage babo bakababwiza ukuri kugira ngo nabo batange umusanzu mu kurwanya Ebola, kandi babigize ibyabo. Birashoboka cyane rwose ko mu kwezi kumwe ikwirakwira rya Ebola ryaba rikomye mu nkokora. Aruna avuga ko nyuma y'ibitero byagabwe ku bigo bivura Ebola bya Katwa na Butembo, abakekwaho Ebola bongeye gusuzumwa uko bikwiye n'abarwayi bose bagarurwa mu bitaro bakomeza kwitabwaho. Cyakora avuga ko mu gihe bari basohotse ibitaro hari abapfuye hanaboneka ubwandu bushya bwinshi, kandi mu gihe gito kuko hatari gikurikirana. Ingaruka byagize ni uko bagombaga gukingirwa batakingiwe bituma barwara. Niyo mpamvu nyuma y'igitero twabonye abantu benshi banduye. Ikindi kandi iyo hari umuntu wishwe na Ebola, kohereza itsinda rijya gushyingura mu buryo bwizewe kugira ngo uwo murambo utagira abo wanduza. Ariko muri kiriya gihe hari abapfiriye mu giturage bashyingurwa mu kavuyo, kandi iyo bidakozwe neza za umurambo mushobora kwanduza abantu bari hagati ya 5 na 10. Imibare iheruka yatanzwe na Ministeri y'Ubuzima ku itariki 30 z'ukwezi gushize igaragaza ko abantu 169 aribo banduye Ebola kuva yaduka mu mwaka ushize. 1,003 muri bo ntibishidikanywaho, naho 66 baracyayikekwaho mu gihe abandi 329 bamaze kuyikira. Ministeri y'Ubuzima kandi ivuga ko abantu 665 ari bamaze gupfa, 599 byemejwe ko bazize Ebola, mu gihe 666 bikekwa ko ariyo yabishe. Iyi ministeri inavuga ko abantu 296 bagisuzumwa hakaba hataramenyekana bayanduye n'abakekwa. Muri rusange hamaze gukingirwa abasaga 93,200, abenshi bakaba ari abikatwa Beni na Butembo, ndetse hari n'abakabaka 3,000 bamaze gukingirwa mu mujyi wa Goma. Amakuru atangwa na Ministeri y'Ubuzima yemeza ko hamaze kwandura abantu 81 mu bakora mu rwego rw'ubuzima, 28 muri bakaba aribo bamaze guhitanwa na Ebola muri aya mezi akabakaba 8. Reka nibutse ko iki cyorezo cya Ebola cyadutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku nshuro ya 10 kuva mu 1976, kikaba ari cyo cyorezo cya kabiri gikomeye nyuma y'icyashegesha uburengerazuba bwa Afurika mu 2014, cyahitanye abasaga 111. Claude Ganza, Munyamagana, mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Juti zacu rero ni kuri aya makuru ya Claude Ganza Munyamagana kuri kiriya cyorezo cya Ebola n'imitwe yitwaje intwaro ibangamiye ibikorwa byo kurwanya icyo cyorezo mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Niho rero dushoreje aya makuru yo muri aka kanya. Ndabashimiye cyane rwose, mukomeze mugubwe neza n'ibiganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika. Umunsi mwiza, murakarama.